Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ifide niyo ngabo abaramutsa. Aloyce Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli, turayahera muyavugwa mu karere ka Afrika. Abasivile bashika kuri 14 barishwe mu bindi bitero bishasha byabereye mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi munani biyongereye kuri abo bakekwa kuba bakorana n'umuhari w'iterabwoba ADF bishwe urwa gashinyaguro. Ishyirahamwe ritegamiye leta rikurikirana ku munsi ku munsi ubwicanyi bubera mu buseruko bw'icyo gihugu ryavuze ko abo bantu bishwe ku munsi wa gatanu. Ryavuze kandi ko bishwe n'abo mu mugwi Kodeko muri teritwari ya Jugu ni mu ntara ya Ituri. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yatangaje ko leta yiwe ishobora kuzokwinjiza umuriyoni w'abagwanyi bashasha, ariko kandi kavuga ko agomba ko hubanza hakaba ituze mu ntara ya Tigre. Abiy Ahmed yabitangaje ejo ku munsi wa mbere haheze indwi umugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele usubiye mu minwe y'abaroberi bo muri iyo ntara. Ni nyuma kandi ya umushikiranganji wa mbere afashe ingingo yo guhagarika intambara yari imaze amezi umunani. Abategetsi ba Tigre ku munsi w'Imana baragize icyo bavuga ku itegeko rya Abiy ryo guhagarika intambara, bavuga ko bazokwemera iryo hagarikwa ry'imigwano mu gihe abasirikare ba Eritrea hamwe nabo mu ntara ya Amhara nabo bazoba bavuye muri iyo ntara. Ibihumbi by'abantu barishwe muri iyo ntambara kandi ibindi bihumbi amajana bahanzwe n'inzara. Ku bwa ONU abantu barenga ibihumbi amajana ane baramaze kwinjira mu bihe by'amafa muri Tigre, abandi umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana umunani bakaba bari mu nzira.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa hanze ya Afrika muri Leta Zunze za Amerika, abatabara baratoye ibindi biziga bitatu mu bibomoke by'igorofa yasidutse mu bumanuko bwa leta ya Florida. Ibi bica bishikana ku gitigiri cy'abantu 27 bamaze kumenyekana ko bafuye, ariko abandi 118 gushika ubu ntibazwi irengero. Umukuru w'igisagara cya Miami Dade Daniela Levin Cava abandanya avuga ko agifise icyizere ko ashobora gutorwa abagihema naho haheze iminsi 12 iryo sanganya ribaye. Iyo nyubakwa yo kubamwo y'amazu 12 agerekeranye mu gisagara cya Surfside mu buraruko bwa Miami muri leta ya Florida yasenyutse mu gaturuturu ko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu guheze. Abasirikare ba Afghanistan barenga 1000 barahungiye mu gihugu kibanyi cya Tajikistan ejo ku munsi wa mbere inyuma y'imigwano ikomeye yabahuje n'abatalibani babandanya bagura akarere ku rubuga rw'intambara. Uko guhunga kwabo basirikare gukurikiye iyindi migwano yabereye mu buraruko bw'igihugu aho abatalibani bigaruriye amakomini atari make, ibyatumye inteko za leta zitekegwa n'ubwoba. Tajikistani yaciye yihutira gushyira abasirikare benshi ku rubibe, naho Uburusiya bwaciye buba burugaye iby'agateganyo konsira yabwo iri mu buraruko bwa Afghanistani ku mvo z'umutekano muke. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ku munsi wa gatanu ko yashikirije inteko za leta ya Afghanistani ikambi yayo ya gisirikare y'abagwanira mu kirere yahitwa Bagram. Ibi byatumye inteko za Afghanistani zidasubira kuronka ubufasha mu ndege zigwanira mu kirere bahora bahabwa na Amerika. Umugwi w'igihugu jejwe umutekano hagati mu gihugu cya Tajikistani kibanyi wavuze ko abasirikare 137 ba Afghanistani bahungiye iwabo bariko baranyaga amagara inyuma y'ibitero n'abatalibani mu ijoro. Leta ya Afghanistani yariyemeje kugaba ibitero simusiga ku batalibani mu buraruko bw'icyo gihugu.
Urakoze Aloyce Nigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. abaserukira Uburundi bashasha mwishyirano mpuzamakungu mu gisagara cha New York no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngahi Washington DC baratanguye amabanga yabo
twarashoboye kuronka kanya kukuza turaganira tugahanika barampaye ikaze naranezerewe cyane ukuntu bavuze bati kuri uwo munsi mukuru reka tuje dushyiramo no kumwakira.
Uyu ni ambasaderi mushasha w'u Burundi muri Amerika Jean de Dieu Nikumana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ubu Leta y'u Burundi ifite abategetsi bashasha bayiserukira batanguye amabanga yabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano i Washington no mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu gisagara cya New York. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na ambasaderi mushasha aserukira u Burundi i Washington DC Jean de Dieu Ndikumana ku vyerekeye bimwe mu vyo ategekanya kurangura hamwe n'ico yiteze ku Barundi baba muri Amerika. Ambasaderi Ndikumana atangura avuga ku mubonano yahaye Abarundi ku igenekerezo rya kane ry'ukwezi kw'indwi abifuriza isabukuru nziza y'imyaka 50 n'icyende irangiye Burundi burose intaye y'ukwikukira.
Ambassadeur Jean de Dieu Ndikumana murakoze cyane kufata kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika twongera tubaha ikaze hano i Washington.
Murakoze kuduha ikaze.
Hama tugiye kubijyanye n'umunsi mukuru wahimbajwe muri indwi irangiye Abarundi b'i Washington no mu karere kaho babakiriye bate?
Ego murakoze kuri icyo kibazo. Twarahimbaje umunsi mukuru kwikukira ku gihugu cyacu cy'u Burundi, tukaba twahimbaza isabukuru rigira 59 u Burundi buronse intaye kwikukira. Hama twari twatumiye Abarundi baba ngaha i Washington ka n'ababa mu karere baratwitabye, rero twarahimbawe kubabona baje ngo dufatikanye guhimbaza umunsi mukuru. Hama twarashoboye kuganira twariginye umunsi mukuru hamwe ekano kuri byari biryoshe cyane.
Hanyuma niho mugishika mu rubanza ko kuba kwikukira nkuko mubivuze no kubakira nk'umutegetsi mushasha serukira u Burundi, muba mwararonse akaryo ko kuganira nabo no kumva ico bagona muri make?
Ego mu munsi mukuru twarashoboye kuganira na bamwe bamwe eka bose bari bahari, twarashoboye kuronka kanya kukuza turaganira tukavugana tugahanika barampaye ikaze naranezerewe cyane ukuntu bavuze bati kuri uwo munsi mukuru reka tuje dushyiramo no kumwakira. Amajeje arampimbaye kuko nashitse nta minsi myinshi ndahamaze, nashitse tariki 10 y'ukwezi kwa gatandatu, rero nkaba naciye na jewe nyene mbone kwaho mu kubona Abarundi benshi baba ngaha Washington DC eka n'abandi baje bapfa mu yandi maleta, tukaba twashoboye kubonana kandi tukaba twashoboye kuza turaganira tuvugana imigambi. Narumvise yuko benshi bipfuza gushigikira gukorana n'ubuserukizi kugira ngo baze baramenya imigambi igezweho mu Burundi, hama nabo ntibasigare inyuma mu guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu cyacu.
Yego, muri iryo terambere nyine ry'igihugu cy'u Burundi hari ubutumwa, hari mesaje umukuru w'igihugu yoba afise muri iyi minsi ku Barundi baba hanze y'igihugu?
Ego cyane, nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye kuva ashika ku butegetsi n'ukuri arafise umugambi urashe wo gukorana wo guhimiriza Abarundi baba hanze kugira ngo ubuhinga n'ubumenyi buhanitse baje kurahura mu bihugu biteye imbere bashobore kubukoresha mu guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu cyacu. Aho rero agasaba Abarundi baba hanze kugira ngo bakunde igihugu cyabo, bakivuge neza aho bari, reka kandi bibuke abene wabo bari i Burundi kugira ngo babazanire imigambi igezweho muguteza imbere ibisata byinshi by'igihugu.
Murakoze cyane gose ambassadeur Jean de Dieu Ndikumana. Turabashimiye twizera yuko mu minsi imbere twabajya kara muzokongera mu kitabira. Murakoze cyane.
Yego nje ndabashimiye murakoze cyane kandi tuzobita.
Tukivuga ku Burundi amavuta y'amamesa arakenye mu gihugu aho abonetse naho arazimvye bamwe mu baguzi abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze ku masoko atandukanye bavuga ko iri tiro ry'amamesa ryavuye ku 3,000 rija ku 5,000 by'amarundi basaba ko leta yokora ibishoboka byose kugira ibiciro by'ayo mamesa ntibibe umurengera. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mwishikizwa na Desire Hatumimana ari Kigali mu Rwanda.
Ukwezi kurarangiye igiciro cy'amamesa cyaduze ku rugero abihereza icyo kiribwa bavuga ko ari umurengera abandi muri kino gihe mu Burundi ikenye abundi naho bibone bikabo rengera ubwo muri nisa yabuze afite ko ngugwa ihara yacima mu ntare bitotuga bya hamwe binyobwa hamwe ni barudi bya bura
kuva mbaho kuva ndandabije amavuta maze imyaka 30 niko nadandaza amavuta rubwa mbere tubonye amavuta duze muri cyo giciro kingano uraje imbere ibido nkiya vikingi twayirangura 50,000, 45,000 urabona uwo kugeze mu 82 ka 5 litre mbere twarakagurisha 10,000 birenze ntibyarenga 12 ariko ubu bigeze ku 17 igikinje kimwe kijamo amacupa 2 litre imwe ni nusu twagurisha 3,000 ubigeze mu 5,000 ahubwo turumiwe
abako
igeze ni 82 nabisenki karembere ritagurishwa raka 10,000 ngacu byarenga 2 ariko igeze ku 17 kimwe amacupa kijamo 2 ari imwe ni 3 nusu
Tazambe twaragura 5,600 turasomira 8 turasomira 9 none ngo ni 15,500 ako ni bivoto kabibiri none duheze tukora iki twemera dupfe n'inzara none turapfa gusuma
tusaba yuko leta itutunganiriza irabi ibintu ingene bimeze amavuta ntava hanze amamesa n'amavuta yengegwa ngaha mu Burundi kabuke amavuta duzi be gushikiyo hose
aho dusaba yuko ibintu bobiza batubikaza biradufasa tugasubira ku ibe itwahora tugana 10,000 dusuma
naho kikaje kiko kirakira bya muzindi ntara hari imirimo itaratangura kwama kuvuga hariho rero abadandaje baza kuyagura aha mavuta menshi aboneka mu Zarumonge za Makamba ndetse no mu Zabubanza hariho amahinguriro ya kijambere asanzwe nayo aja ku isoko akarondera amavuta nayo akaja kuyakoramwo ibindi biva mu mavuta navyo ni byinshi aha turavuga nk'ihinguriro Savonoro nk'ihinguriro Life wanzarwa beza mwongera makara atesamba abo bantu muzariho hahingo amurija ya kisambere ayo amwe na ari karoko amabendera nayo akavuta ndakora aja kuyamwo bibindi mu mabva na vyota nishye ni vitrabe ya hani muga yo sabinguriro no urumva dufate nk'amavuta ugiye kuyakoramwo ya mavuta y'abasirimu amwe cita makuki benshi bakunda kwita na makoto urumva yashaja muri bwa budandarizo bw'abakire urumva ntakaruka muri tatu butike duto duto hamwe ba mama ba nyokuru baza kugura kuva mu mavuta navyo ni byinshi aha turavuga nk'ihinguriro Savonoro urumva cyane nk'amago avutse umwo yakora mvuta yari yamabimo abasiri kamaku mutuki kwitana bakunda to urumva ko haja kuva yashya muri bandari udabakizo urumva ntakire muri tugaruka tike dutatu buto hamwe ba mama ba nyokuru ba nyokuru baza kugura mu mavuta navyo
mu bizi yuko haciye gihe ivyimbu ugambumba rugo byarahagaritse gushora ngo hanze y'igihugu kugira dukingire umwimbo wacu rero iyi ni ingingo yaje kwibutsa yafatiye kuko hari imyidogo y'abene gihugu bamwe bavuga yuko amamesa yoba ataboneka hanyuma rero ingingo iraheza irafata kubera kuko rero byari bisanzwe bibujijwe yuko ibyimbu ugambumba rugo bishorwa hanze ababikora ni ukuvuga ko bahora babikora mu kinyegero bitari birekuwe n'amategeko kwibutsa yaje kwifatira yako yehuko yabo
Yeah.
zibo isharugo anu chogwa bawi kuze alukubuga kora nabi kora mkwa hora yero mkinyegri kubitari mategewe na mkivuza ya fati yeku ogo ya vene jiho kubwa kubuga yu
duanyu muunara duanyu muunara
nikigani roki wa shikiri za makuwa fugwa halini muunara na mumakambi imu ndiza warundi alimu ni Tanzania Mugwanda muri Uganda na muri Republiki ya Hali ya Demokrasia Kongo
duanyu muunara
na kajo ijuiki Amerika rihu mwenyagi hugo aherere kugatumba mikambi kugira ya gira bandu kwa vayeho muzi mabiwe gamisi yote
duanyu muunara ni chanyu
Tuyagira mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
U Rwanda n'u Burundi byujuje imyaka 59 bimaze byigenga ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi ari kwa kane w'indwi irangiye mu Burundi uwo munsi wahimbajwe mu ntara zose z'igihugu mu Rwanda uwo munsi ntiwahimbajwe ku itariki ya mbere ahubwo ku munsi w'Imana itariki ya kane y'ukwezi kw'indwi u Rwanda rwibutse ku nshuro ya 27 umunsi witwa uwo kwibohoza no munsi ingabo z'umugwi w'abagwanyi ba FPR Inkotanyi zigaruriye umugwa mukuru w'u Rwanda Kigali itariki ya kane y'ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi 1994 inyuma y'urugamba rwazishyamiranya n'ingabo za leta yariho icyo gihe kwibuka uwo munsi bifatanywa no kwibuka umunsi w'ubwigenge ku bijyanye no kwibuka uwo munsi nyani zina nta birori byabaye kubera ingingo zo kwirindikiza cha COVID-19 ahubwo perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahumuriza abanyagihugu ko guhasha COVID-19 navyo biri mu mugambi w'urugamba rwo kwibohora ku ruhande rwabo bamwe mu banyagihugu baremeza ko uwo munsi utagenze neza nk'uko byagenda mu yindi myaka kuri mikro ya Eric Bagirubusa umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda abanyagihugu bavuze uko bavyumva
urebye n'uburyo muri iki gihe bimeze kwibohora nibyo ariko bitewe n'igihe turimo abona rwose rurakinga babishe kuko nabikubwiye urareba ukuntu tungana twese twaje kureba akazi kandi niko n'abayobozi nk'uba abapolisi hano uko baje natwe tuta twirukana sibyo nta nubwo bundi na gitifu aha nta nubwo abanashaka yuko twanagumana aha ngaha bavuga ngo tujye turebera mu yandi mashasi ariko mu by'ukuri kwibohora nibyo ariko nyine bitewe n'uko tumeze wibohora ari uko mvuga ati ufite ububasha bwo kuba wanarishye sibyo igihe nikigera nyine tuzaza dusangira ibyishimo nk'abandi ariko ubu ngubu nk'aho nta muneza bitewe na COVID-19 turimo
kwibohora rero k'uyu mwaka biragoye cyane kwibohora ubundi mbere twaribohoraga tukisanzura ukajya uvuga ibyo wagezeho kumva ko ariko ikintu hakintu twagezeho muri uyu mwaka rwose COVID atubereye inuza aha ni ku ndege niho dushakira amaramuko umuntu watuhagaze dusa nk'abiyibye badusanze gushya ngo tuvuga ati mugende muvaha umukiriya wadushatse nyine ngo atubone ajye kutuha akazi nkaba kakibonetse ubu ni ugutaha tukajya kuryama ntabwo byoroshye mbese biragoye bakwiye kutureka natwe tugashyiramo ubwenge tugahana intera ariko tugashakisha tukabona uko tubaho kuko ntabwo twatera imbere tujyamye mu rugo ntabwo byashoboka
nyine twabifasha gutyo tubyumva kuri radiyo nyine ko umunsi wabaye wo kwibohora ariko nkatwe dukurikije ko turi muri COVID ntabwo twigeze twishyiramo ibintu by'imyidagaduro ibintu byo kwishima ngo tunezerwe nyine ngo twibohoye ngo turi kuri iriya tariki ngo kubera ko iriya tariki nyine turi kuyiba nyine twabyumvishe gutyo nk'ibintu byabaye nyine twibuka nyine ko ari itariki ari itariki nyine zo kwa karindwi ari umunsi wo kwibohora ariko ntabwo twege byigeze bidufataho ngo mbese twumve ko hari ikintu cyabaye twabifashe nk'ibisanzwe twizira mu kazi turakora nk'uko bisanzwe turitahira
nagira icyo nabivugaho ku munsi w'ejo ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi bibuka ko ari umunsi wo kwibohora cya mbere ni ukwibuka umunsi w'ingabo z'igihugu ubutwari zageze kuri iriya tariki noneho rero nkongera nkibuka ko kwibohora ari imirimo umuntu ashobora gukora yamuteza imbere COVID-19 yasize ibibazo birebire ubukungu bwagenze nabi ntabwo bwagenze neza nk'ubu nkatwe twirwa hano ducuruza kubona amafaranga ni ibintu bigoye gutunga imiryango yacu ni ibintu biba bitatworoheye ariko duke duke tubona tudusaranganya muko twatubonye kubona amafaranga ari bari ikintu kitoroshye kwibohora byagenze neza kuko igihugu gifite umutekano icyo ni icya mbere n'ibindi byose biza buhoro buhoro mukabigendamo gake gake
kwibohora bose amafaranga urabizi nawe yarabuze urumva kugira ngo mukadufasha rero natwe mukaturwana urabona korona yarakomeye umuntu aza guhagarara hano ku ndege akabura akazi agataha kandi na nyiri ibyono nawe abategereje amafaranga kugira ngo mukadufasha rwose
kubohora nyine ubundi byasanze byajehure n'ibiza bya covid 19 bituma abantu nyine batisanzura neza nk'uko byari bikwiye bikorwa birangira naho n'iseta dutuye dukoreraho hari igihe usanga basa bakayitwirukanaho kandi bitashoboka kujya kureba umuntu mwiri icyorezo bya covid 19 mu rugo ngo abashe kumubaza akazi ataje kugusanga ku iseta byagakozwe nyine tugahana intera tugakaraba n'ubundi tugakomeza akazi nk'uko bisanzwe tukibohora tuniteza imbere dukora twiteza imbere
bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Abakenyezi baba mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania barahimbawe mu mitima inyuma ya amashyirahamwe abaronkeje ibikoresho ni mu gihe hari hakiri ikiringo cy'umwaka urenga atacu baronswa ni inkuru ya mugenzi wacu James Joven mu ikambi ya Nduta
Kuri uyu wa Mungu ishyirahamwe ryita ku mpunzi Danish Refugee Council ryaraye rironkeje abakenyezi ibikoresho bitandukanye harimo imyambaro izo mpunzi zirashima iyo ngingo kubera bari bamaze iminsi itari mike bari mu bihe bikomeye bamwe mu bahaye ikiganiro igi gi Amerika abatubwira ibyo baronkeje
nasanze no kuri ku byerekeye ifashanyo baduhaye amakanga amacupa abiri kotegisi n'amasabunane ni kuri turashima ntawe reka gushima novuga ntibarakoze guko abakenyezi baratwiyumvise ko no kuri baraduha imyambaro y'iwacu ibyo turabishima kweri barakoze
nashimiye kweri iyo shyirahamwe yinziriye yatwinziriye ko kuduha gakanga ndabashimiye cyane ariko n'ubundi biyumvira kutwongera kandi gaka nko kwanka gutora ko baduhaye kuko ngaha turagowe ntaho tugenda gukora urabo mu nkambi nyene tugiye inyuma y'inkambi baradufata sa turashimye kweri mutwiyumvira ko muduha
naho biri uko si bose bashikirwa n'imfashanyo zitangwa n'amashyirahamwe mu nkambi kenshi baronka imfashanyo usanga ari bice 40% bigatuma benshi bidoga yuko imfashanyo zitabashikira
ayo nk'imfashanyo batanga tudashobora kuronka atiye kupasika ngaha sindaronka imbogisi isafuri ariko abandi bararoye none jewe ndi uwo mu nkambi cyane sindonde mu nkambi imbogisi isafuri sindigeze ndonka ariko abandi bararose nk'imwibiraje ngira ngo nkindwa ndasigaye ndi umwe
izo mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta naho zaraye zironkeje ibikoresho ariko zifite icyo zisaba amashyirahamwe kugira ubuzima bube bwiza kurusha uko byahora
bishoboka ntitugaye ibyo baduha turashima mugabo aha mu nkambi naho nacyo dukora amasoko barubugaye ntabyo kudandaza nacyo nyene no kuri baraturabira batushyiriye ko n'utuvuta twisiga abakenyezi turagirwa n'utuvuta two kwisiga ndetse n'abagabo bacyo nabo nyene cyane nyene abahungu b'ugwaruka misore nyene nabo nyene babiyumvire ko babahe imyambaro yabo bakeneye ambara amapantaro cyangwa amashati nabo nyene babiyumvire ko babahe muzaba mukoze
ego twoshima gose UN mu gihe yobandanye idufasha huko ubu ho turahibawe cyane turabona ko mengi ibintu yatangira kumera neza ko batanguza baratanga utuntu nk'utwo ku bakenyezi ngira ngo nibindi tuzitenge mu minsi birashoboka arisabiye abakenyezi bacu kuko nako nta twatezurirwa mu gihe habonekanye ifashanyo nk'izo
ariko ikindi kintu no kuri twosaba yuko botwongereza ko nuko bari kuye ko akadobo no kuri nako nyene bari ko kagomezaho guko egome harimo nk'abagiye afite abana bahawe n'andi mashyirahamwe bararose nk'ibyo byinshi yego ku byo bashoboye gutanga kweri twarashimye mugabo tugaca tunegura ukuntu abana nabo badusumbije kandi atango bafise ari bamuce usanga bajya kubidandaza mu gihe bari kubiha twebwe twubatse dufise ingo tukabikoresha mu ngo
amashyirahamwe agenewe gufasha impunzi bisabwa yuko atanga ibikoresho bya nkenerwa kabiri buri mwaka ariko hari ubwo harenga umwaka wose ataco baronkeje impunzi bigatuma ubuzima bubi cyane cyane kuri bana unikora kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
tugushimire James Jovin muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ababa mu Minembwe muri territoire ya Fizi bifuza ko abasirikare bagize uruhara mu kwica abagore bane n'umusore umwe bo mu bwoko bw'abanyamurenge itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka w'2021 bahanwa by'akarorero ivyo abo banyagihugu babitangarije mu giterane cyo gusoza ikiriyo c'abantu babo biswe barashwe n'ingabo za leta ya Kongo umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe muri abo banyagihugu bo mu Minembwe
tugize iminsi kuva ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu turi mu gikorwa cya manifestation ariko uyu munsi twari turi ku munsi wo kurangiza ikiriyo cy'ababyeyi badusize twari dufatikanyije muri urwo rugamba rwo gukora imyigaragambyo y'amahoro bakaraswa n'ingabo za FARDC uyu munsi niwo wari umunsi wo gusibuka ikiriyo cyabo twatangiye ku wa gatanu ku wa gatandatu rero uyu munsi ku cyumweru twasoje ikiriyo ariko nanone ibikorwa byacu bikomeje kugeza igihe guverinoma ya Congo cyangwa n'amahanga azamenya ikibazo abamama bo muri plateau ya Minembwe bafite
intego yo gukora igiterane cy'uyu munsi kwari ukwibuka bene data bahuye n'intambara z'abagizi ba nabi ariyo leta mu magambo magufi twizeraga ko leta ariyo idutunze ari ishinzwe umutekano w'abaturage ariko bisa n'ibintu bituguyeho igihe batwiciye abantu bangana gutya ni ku bwinshi abo twibutse uyu munsi baragera ku bantu batandatu bahuye n'icyo kibazo twifuza ko nanone aba bantu bakoze bino bintu bahamwe byemewe n'amategeko kugira ngo babe intangarugero ku bandi kandi gise n'ikintu cyerekanye no ku bandi kugira ngo nejo bundi ibi bintu ntibikongere kubaho
iteka twebwe sosiyete sivile duhora dusaba ko abantu barenganurwa kimwe n'andi moko abanyamurenge nabo bafite uburenganzira bwo kurenganurwa amategeko rero arengera abantu agomba gukorana hano mu Minembwe abantu bose bagize uruhare mu bwicanyi cyangwa mu bugizi bwa nabo ubwo aribwo bwose leta ifite inshingano zo kubakurikira no kubafata no kubahana bikurikije n'amategeko niyo mpamvu dusaba ko leta yashyiramo imbaraga mu guhana no guca umuco wo kudahana muri kano karere
icyo tubivugaho ni uko amahanga yaturenganura yamenya akarengane abanyamurenge bafite mu gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo twicwa iyicwa rubozo turahohoterwa turanyagwa dukorerwa ama violence nta butwitayeho nta leta dufite idufasha nta kivugira nta batamenya uburenganzira bwa kiremwamuntu tukaba dusaba amahanga kugira ngo yemplike mu kibazo cy'abanyamurenge abana bwangu kugira ngo badukemurire ibibazo za jenoside turimo gukorerwa n'ingabo za FARDC
twifuza ngo mugire icyo mwaturwaniriraho kugira ngo aba bantu habakore ibi bintu bahanwe abantu bashyirwe mu manza batsindwe kuko bakoze ikintu kitari cyiza tuvugire mu bihugu bigari n'ahandi hanze hose kugira ngo umunyamurenge yibukwe akore ibintu ziwe akomeze uburenganzira bwiwe ariko dukeneye cyane cyane kuko aba bantu bakomeza gushakishwa bagahanwa byimazeye kuko n'abandi bari inyuma n'abandi basoda n'abandi n'iyindi leta izara yindi iriho ireke kuzongera kandi gukora kwangiza umunyamurenge cyangwa se kwangiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyo umunyamurenge yaba umumama yaba umusore ngo musange mu isantire ayanje kubwirana
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya agarukiye mwakoze kugumana natwe mugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe